mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi mu biganiro tubafitiye muri kano kanya.
Kubara nk'abantu binjira buri munsi ubona ko hagera ubwo huzura abantu bakaburaho bakwirwa. Icyo nabasaba nuko bahindura bagashaka hanini cyane hagari aho abantu bashaka kwisangamo ikintu bakaramforosa na securite mu myinjirize.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda bitabiriye ihayanishwa ry'imico n'akaranga gitiriwe Amahoro Festival Amani mu gihugu cya Congo Goma, avuga icyo yifuza cyo hinduka mu mwaka uza. Iyo nkuru tugaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makungu mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ari mu yabira. Umunyamakuru akorera muri ico gihugu Anita Paul atubwiye mu kanya ko bitarenze saa 8 ku masaha ya Afrika y'Epfo nayo masaha mu gihugu cy'u Rwanda n'Uburundi. Nyene umugambwe ANC wemereye abanyamakuru ikiganiro kugira ngo ubabwire icavuye mu mwiherero. Indongozi zigera ku 107 z'uyo mugambwe zarayemwo ku mugoroba w'ejo kuwa mbere. Amakuru rero yashikirijwe na radio televiziyo muri Afrika y'Epfo CABC avuga ko hari imodoka zatwaye umukuru wa ANC Cyril Ramaphosa gushika ku kirimba cya perezida kugira ngo abamumenyeshe ko umugambwe wafashe ingingo yo kumuha amasaha 48 kugira ngo atange imihoho bitari uko nayo bakamubyifatira mu minwe. Ariko aya makuru ntaremezwa n'uburongozi bw'umugambwe. Ari nka hamwe perezida Zuma yo kwanka gukinjura akurikije amategeko ya ANC inzira izoba sigaye hizobari yo gukomborwa biciye mu nama nshinga mateka. Mundwi iheze Cyril Ramaphosa aramutswa ANC yaragiranye ibiganiro na perezida Zuma amasomo yandi kugira ngo bakure ico kibazo mu nzira. Yamara ivyo biganiro ntaco vyavuyemwo. Urwo rwego rwagize ako kanama rugizwe n'abantu 107 rafise ububasha bukomeye bwo gutegeka Zuma kuva ku butegetsi nk'uko rwabikoze mwaka w'2008 ku ntwaro ya Tabombeki. Aho mukibuka ko mundwi heze Cyril Ramaphosa aramutswa ANC yari yagiranye ibiganiro na perezida Zuma amasomo yandi ariko akamurahira ko atagenda avuye ku butegetsi. Radio Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika. Ihayanishwa ry'imico na karanga byitiriwe Amahoro Festival Amani mu rurimi rw'Igiswahili mu mwaka uza rishobora kugira irindi shusho rindi bivanye n'ingorane zagiye ziribonekeza mu ryari ko rirebera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu muji wa Goma ryaraye risozerewe. Umunyeshamakuru wacu yari yabikurikiraniye hagufi aratubwira tumwe mu tunenge twibonekeje mu ryasozerewe ejo. Claude Ganza munyamagana.
Mu minsi itatu iriserukira muco ryamaze hari bimwe bitagenze neza baryitabiriye basabye ko byazitabwaho n'ibizasubira mu bindi byiciro bizakurikiraho. Bavuga ko bakurikije uko iriserukira muco rigenda ryitabirwa n'umubare munini w'abantu bisaba ko aho ribera hahinduka rikimukira ahantu hagutse cyane kandi hagateganywa amatika ahagije ku buryo buri wese ubishaka kandi ubishoboye yitabira nta mananiza. Uyu ni Teose Abuba Rugira, umwe mu bari baryitabiriye ariko waguye bikomeye no kwinjira. kuko amafaranga itike yo kwinjira agura gahise yikuba inshuro eshatu ku yarateganyijwe.
Jana wakati Kamilioni ilipo akiingia mundani, biye ilikuwa kipanda bei sana. Sasa
ejo Kamilioni yagiye kwinjira, igiciro kitike cyahise kizamuka bikomeye. Niba byaratewe n'abantu benshi cyane cyangwa ikisinzi impamvu. Niyo mpamvu nkatwe twari dufite amafaranga make byaratuguye. Hari abagendaga bakagura itike ku idorari rimwe bagahita bayigurisha ku madorari atatu cyangwa ane. Njye nageze aha mu masaha kumi nasanze amatike yazamutse. Cyakora mpasanga inshuti yanjye inyongerera ibihumbi bitatu, nanjye nari mfite bibiri, ubwo biba bitanu ndishyura mbona kwinjira. Umwe mu Banyarwanda witabiriye iri serukiramuco ku nshuro ya kabiri nawe yagize bimwe asaba ko byakosoka. Agira n'ibyo ashima byateye imbere agiranyije n'uko byari bimeze ku nshuro ya mbere yitabiriye iriserukiramuco hari mu mwaka ushize.
Iyo mwaka ikintu rusha y'umwaka ushize ungubona ko kwinjira bari kudusaka inshuro zigeze muri eshanu, ukabona ko ari uburyo babateguye mu myinjirize n'uburyo abantu basaka abantu mu mutekano na gako. Nicyo kintu nabonye cyahindutseho cyane, ariko ikibazo gihari njye mbona cyane ahinduka aho festival amani igeze imaje kurenga ubushobozi bwakoreje muhanga. Ugiye kubara nk'abantu binjira buri munsi ubona ko hageraga ubwo huzura abantu bakaburaho bakwirwa. Icyo nabasaba nuko bahindura bagashaka hanini cyane hagari aho abantu bashaka kwisangamo, ikindi bakaramforosa na sekirite mu myinjirize kubona harimo akavuye ubucuruza kw'amatike, ubona umupolisi araza akazanya amatike ku ruhande, kindi bazane abahanzi igihugu cyose kibonemo
amatike. Yashize mu gitondo kare cyo kuri iki cyumweru ku buryo mu masaha ya saa sita bategurira iruserukiramuco bahise batanga ubutumwa bw'impuruza kwa amatike yarangiye kandi kuyifite nawe nasohoka atemererwa kongera kwinjira mu rwego rwo kwirinda umuvundo n'akavuyo gashobora kuvuka. Umuyobozi mukuru w'iriserukiramuco Bwana Guillaume Bisimwa avuga ko umunsi wa nyuma w'iriserukiramuco wabagoye bikomeye ku buryo hari byinshi nabo byabatunguye, ndetse ngo habuze gato bendaga kubihagarika imbura gihe. Yemwe hari n'abaririmbyi barinze bataha bataririmbye kubera ibibazo bitandukanye, muri bo twavuga itsinda BCUC ryo muri Afurika y'Epfo. Cyakora kuzamura ibiciro ku matike ngo sibo byaturutseho. Twavuze neza ko itike imwe tuyigurisha idolari rimwe kandi ko rivunja igihumbi magana atandatu y'amakongomani. Hari abagurishije amatike ku bihumbi bitatu, bine na bitanu, ariko mbabwije ukuri siko byari biteganyijwe, kandi niba hari umuntu umwe cyangwa babiri mu bakorerabushake babikoze bahise birukanwa ako kanya. Abahinduye ibiciro bahise birukanwa. Cyakora nanone nk'uko mubizi ku isi yose ni ibisanzwe ko haba abacuruzi ku masoko atemewe kandi utabasha kugenzura. Niyo mpamvu hari abacuruje amatike ku biciro bitazwi bitari bya festival. Hari n'ibibazo by'uko hari abana bari munsi y'imyaka 18 bemerewe kunywa ibisindisha no kuba inzego z'umutekano zarijanditse mu bucuruzi bw'amatike ku biciro bihabanye n'ibyateganyijwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku ishusho y'imigendekere y'iserukiramuco kuri uyu wa mbere, Guillaume Bisimwa yavuze ko bizitabwaho ubutaha ku buryo bitazongera nubwo bitoroshye kubigenzura. Tugiye gukora ku buryo umwaka utaha bizaba bisobanutse. Uyu munsi ntibyoroshye gusaba abantu kwerekana ibyangombwa byabo, ariko tuzabigerageza. Byumvikane neza ko nta bisindisha byemewe ku bari munsi y'imyaka 18 nk'uko itegeko nshinga rya Kongo ribiteganya. Ku banyweramo urumogi bo biragoye kuko mu 2012 baba bahari, ntiwacunga umwe ku wundi. Biragoye kuko ntiwanabuza abantu kwinjirana amatabi, ntiwasaka mu mifuka ya buri muntu kugeza ku masogisi. Bose biragoye. Hari ibyo dukora uko dushoboye, ariko ibyagenze uko byari biteganyijwe. Harimo amarushanwa yo kwiruka yatangijwe umwaka ushize kandi yitabiriwe n'abasaga 500 barimo n'abanyarwanda. Harimo kandi n'igice kirebana no guteza imbere kwihangira imirimo, hatoranywa imishinga ine y'irashyikirwa igomba guterwa inkunga y'amahugurwa mu gihe cy'umwaka n'iy'amafaranga byose bifite agaciro k'ibihumbi 2500 by'amadolari. Uyu mwaka habonetse imishinga 67 yatoranijwe mu ine abari ihembwa. Imiryango inyuranye nayo yabonye umwanya wo kwigisha no kugaragaza ibyo ikora, harimo nk'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ryatanze inyigisho ku burenganzira bw'abana. Hari abakorera bushake 715 n'abashinzwe umutekano bagera kuri 270 barimo abapolisi n'amakompanyi ashinzwe umutekano. Tubyine tugamije impinduka, turirimbira amahoro. Niyo nsanganyamatsiko ya Festival Amani 2018. Iri serukiramuco ry'amahoro ribaye ku nshuro ya gatanu ryatwaye ibihumbi 350 by'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga hakabakaba miliyoni 298 mu mafaranga y'u Rwanda na miliyari 560 z'amafaranga ya Congo. Claude Ganza, Munyamagana, Igoma mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Prodeganza urakinuye cyane gose ino genekerezo rya 13 hisi yo sirikwira himbaza umunsi wahariwe amaradio ishamwe rya maradio asamira na mu Burundi ABR rigasaba abamenyesha makuru kubahiriza amategeko abagenga turaza kwigaruka ko makuru yacu uyo hanyuma ariko naho duce dukubitira mu ikambi ya Nyarugusu iri muri Tanzania ahamashira hamwe akurira mu gisata cyo guharanira gateka kazi na muntu avuga ko ikibazo cyo gufata abakenyezi ku nguvu no kuba bahohotera cabaye ndanse menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Nyarugusu James Jovin aradusigurira
ku mpamvu z'amabi afatiye ku karanganzerano yabaye menshi mu nkambi iryo shyirahamwe ryakirikora inama yo gushikiriza ubutumwa ku mpunzi z'abarundi muri zone ya 10 Nyarugusu bigatuma iryo shyirahamwe the International Rescue Committee IRC ritangura umugambi wo kugwanya ihohoterwa rikoresheje ubwoko bwinshi harimo imigwi yo kwigisha abakenyezi abagabo abigeme abasore n'abaserukira amasengero abarundi baharubwa mu majana nibo bitabiriye uwo mugambi bamwe mu bavuganye n'iryo Amerika bemeje yuko uguhohoterwa abakobwa n'abakenyezi mu nkambi birenze urugero muri iyi minsi
numvise agahohotero nkako numva uguhohoterwa gukiye kubikina nk'umugore arahohoterwa abakobwa barahohoterwa bakaza kurongoreshwa ku nguvu batarakwiza imyaka nivyo ni kimwe muri bimwe byo guhohotera ku bagore ritumwa n'ububi bwishi buri mu bagabo bari ngaha mu nkambi ni kwa gahohotero nyene bagomba maronko menshi ariko bidakunda ngaha mu nkambi pankira abana kujya mashuri akonaga hohotero kadasanzwe no gucinyizwa abantu babakenyezi twahohoterwa nk'umugabo wawe arashaka kuzana ko nkunda umugore aho abaguhohoteye cyangwa kubuza kugira nte kujya guca amahera ngaho abaguhohoteye kukwera ngaha mu nkambi ntaje dufise twifasha atarya birya turonka ku token gusa nabandi baragurisha injya abagabo kandi baragurisha injya mu kenyegero umugore we w'umugore atavyuzi kandi nabagabo baraborerwa cyane ugashaka gupokera bakabigurishiza iyo nyene kumbagiye kwinywera imigori gori akazaya yaborewe agashaka gukubita akoniko
Ambasada Kamaliza Korodine aserukira ashirahamwe IRC yabariye ijiji Amerika yuko amabi yafatiye ku karanganzirano yabaye menshi mu nkambi kandi ngo bakira imanza zirenga 5 burindwi z'abagabo bahohotera abakenyezi n'abakobwa barongorwa batarakwiza imyaka iryo shirahamwe ngo ryatanguye imigambi itandukanye yo kugwanya ihohoterwa
ya duko dukoresha ubwoko bwinshi mu kugwanya rino hohoterwa cyane kano gacinyizo gafatiye ku karanganzirano rano kuri ubu twarari imigwi ijeje kwigisha abakenyezi indwi umunani vyitwa imapu hama abakenyezi bahejeje bagaca batangura abagabo nabo nyene bakigwa iminsi 16 no kuvuga ni mu mezi 4 nabo nyene tukinga amabi afatiye ku karanganderano hama kandi mu gisata cyo gukinga amabi naho nyene hariho ibiganiro tugenda turagira n'abantu batandukanye mu mazone atandukanye tukagira n'imigwi yose imigwi itandukanye yabi yabagabo abasore abigeme n'abakenyezi eka ndetse n'abaserukira amashengero kuko turazi kwafisa uruhara runini mu kugwanya nabo nyene amabi n'abaserukira amashengero hamwe n'uburongozi bwo muri ikambi turafadikanya mu kubagirisha ibyo biganiro kuberekana uburyo kibashobora kugwanya amabi afatiye ku karanganderano hakabaho n'uburinganire
bamwe mu bakenyezi baganiriye n'iryo rya Amerika basabye yuko ababorezi n'abagabo bahohotera abakenyezi babo bofungwa kugira izo ngorane zigabanuke mu nkambi
ico ndosaba nuko bodufasha bakagira uko bishoboye kose kugira ngo nuko bo bafata uwo bafashe bose bace bafunga
ndahumva hamwe barakunda kuvuga yuko ufashwe mu ibyo bibi ucugenda kwitura kureshi bibi barashobora kugufasha no vuga nko gipolisi ugiye ukahitura naho nyene bo kwerekeza nahandi ho kugufasha bo kwihanura bakisubira ko bahagana mu nyigisho nk'iza imapu keshi na keshi barakunda gutanga inyigisho za imapu ugasanga umuntu arahindutse uko yari siko ejo umusanga ugasanga ukaborego yakavuye ugasanga guhohotera umukenyezi we cyangwa umwana wiwe byaheze muri we ugasanga mu rugo iwe haramahoro n'umunezero
ishirahamwe the international rescue committee IRC rikorera mu gisata cyo gukingira no gutabara impunzi mu nkambi yasabye impunzi zose kugira imigenderanire myiza mu ngo no kugwanya amabi hagati y'abubakanye kugira ngo babeho n'amahoro mu nkambi uwo mugambi wo kugwanya ihohoterwa watanguriye mu nkambi y'impunzi Nyarugusu rimwo abarundi n'abakongomani ukazoherukira mu nkambi z'abarundi Nduta na Mtendeli Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini, ijuja Amerika.
Unaoduce tuandaniriza muri studio y'Ubujumbura ho mugenzi wacu Diane Ndonsa remeshereje ikiganiro cy'abanyedini huno munsi aragaruka ku munsi mukuru wa Saint Valentin umunsi uhimbazwa itariki ya 14 kwezi kwa kabiri uko mwakutashe turamuha mikro hagatangura tubwira abatumire bari kumwe
Patrick Pierre Sengiyumva ari mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imijyango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabaramukije
amahoro cyane
namwebwe apotre Kevin Sibomana murongoye ishengero umugwa w'Imana nzima CLG namwebwe turabaramukije
turabaramukije
turi kumwe kandi na Miss Furaha Rebecca wo kuri kaminuza mpuzamakungu ya Equateur ibujumbura namwebwe turabaramukije Miss Rebecca twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku munsi mukuru mweranda wa Valentino usanzwe uba itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ni kuvuga ku munsi wejo uwo bamwe nabandi babona mu buryo butandukanye batakira kumwe mwebwe apotre Kevin Sibomana mwebwe umunsi mukuru mwe muwakira gute
umunsi mukuru wa Saint Valentin kuri twebwe bwa mbere na mbere ni umunsi tutabona mu ijambo ry'Imana canke benshi bakunze kwitirira umunsi w'abakundana mugabo twebwe turavye mu byanditswe byera nuko nta munsi wahariwe ico kintu uhari ahubwo nyabuna
umweranda Valentino nta ntarimo
muri bibiliya
yego
oya ngira Patrick umbraza kuduha umuco mugabo mu biranda ija mu gimane tubwira ntabwo tubona Valentine nibaza ko na bibira yanditswe aho gataranaba kwanza niko biri yego kuri twebwe umuntu akundana ubwame na mbere n'ufise Imana rukundo muri we yego rero nta munsi twubwa ngo tungu tuhariye iki aho bunyaho ni jambo ry'Imana ritubwira kutugaragaza urukundo mu buzima bwacu bwa misi yose
yego reka pati Pierre nawe atubwiye nawe akira muri Kiliziya Katolika pati mwebwe musanzwe muri Kiliziya Katolika uwo munsi muha ikibanza hari n'inyigisho ziba zitegekanijwe musanzwe muha ugwaruka ndetse n'abakuze niko biri
urukundo mu bisanzwe ruva ku mana kandi urukundo gukuri ntiruhera uzo kwamaho kuko ruva mu mana ya myo kandi horaho izo kwamaho umunsi mukuru wa Valentino twebwe muri Ekleziya Katolika dusanzwe dufise umugigwa wo kuvuga ati urya muntu n'umweranda kubera iki turaraba ingene uwo muntu umwanya yabayeho ngaha kuri isi hari igihe aba ari uwari yihebeye Imana cyangwa ugasangana umukristo asanzwe ingene yagerageje kugenderira ijambo ry'Imana ku buryo abantu bose bavuga bati urya muntu mu bandi yarabaye akarorero keza abo rero nibo hariho amategeko y'Ekleziya itegekanya bakaca bavuga bakavuga batujya muntu n'umweranda bafatiye kugene yabayeho nga kuri yisi kugene yakigo rukundo rw'Imana nga kuri yisi kandi akabera akarorero keza abandi mu kwemera
Valentino rero yawakire gute
uyu rero Valentino ahari mu mwaka wa 1770 nkuko babivuga babitohoje ko na jensi nari bwabeho niho rero hari umwami umwamperere bita Claude wa kabiri cyo gihe hari mu gihe cy'intambara atanga itegeko ry'uko abantu bose baza mu ntambara baje kumufasha iyo ntambara mu nyuma rero arabura abantu baza mu ntambara niho rero yacavuga ati nibaza ko abantu bari ko banka kuza kuza mu ntambara kubera ibintu byo kugira ubugeni acatanga itegeko ryuko mu gihugu ciwabo yatwara atamuntu numwe azosubira kugira ubugeni niho rero umusaseredoti Valentino yacazarakira abantu bitegurira kugira ubugeni akabakira mu ibanga akabaherekeza hamagabashikana naho baragana bakagira ubugeni munyuma rero umwami yahavuye abimenya maze kwimenya uwo Valentino bace bamufata bamufashe rero baca mushira umucamanza ngo amucire urubanza umucamanza nawe yarasanzwe afise umwana w'impomyi niho rero Valentino ashitsiwe uno mucamanza yamubaza ati we uri parti de tegome cende umusaseredoti nimburiwe sengera umwana wanje akire ama meze ndavyemere ama Valentino ko babivuga yarasenze arasaba Imana iramufasha hama umwana arakira amaze gukira uno mucamanza n'umujyango wiwe bace bahinduka bace barasaba nibatisimo mu nyuma Valentino acaburukiza gwagiye kuri uwo murugo gwa mucamanza niho rero umwami abimenye ko Valentino atacire urubanza yaciye agira iki yaciye yica uwo mucamanza hama na Valentino nyene bace baramwica bavuga ko yapfuye mu mwaka wa 1773 kuva icyo gihe rero abantu bace bamufata novuga nti patron novuga nti nk'umuvunyi w'abantu bakundana cyatangura rero kumwitirira abantu bakundana kaba rero hari hasanzwe hariho umugigwa mu gipa mu migigwa y'abapagani wari uhari umunsi bitango n'umunsi w'abakundana umunsi rero bitango n'uw'abakundana wari uw'abantu bahura bakaja mu byo kuryohera umubiri gusa
hari mu migenzo y'abayuda canke hari mu gihugu iki
hari mu Butaliyano niho rero mu nyuma rero abo bace bagenda biyitirira Valentino niho rero mu nyuma mu kinjana cya gatanu niho Papa Gerard wa mbere yavuga tu umunsi bitirira wa Mweranda Valentino shora kuba umunsi wo kuja gucumura umunsi wo kuja kuryohera imibiri w'abaryoherwa ku mibiri yavuga ati reka rero tugire umunsi mukuru uhimbazwa muri eklezia kugira tuwiteka wapfuye kuri uwo munsi niho rero batangura yo guhimbaza Valentino neza muri eklezia hama rero uwo munsi mukuru urahava rero ugenda urakwira mu bihugu bimwe bimwe gushikana ushikanga hiwacu Burundi ngaha mu Burundi batanguye kuhimbaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda cyo gihe byagenda gute ngaha Bujumbura abadandaza bari bashoboye gufata gukoresha neza uwo munsi mukuru rero
yego tutaraja kure reka duhe jambo Miss Rebecca Furaha asanzwe yaserukiye n'ugwaruka hano tuzi ko ari nago rukunze guhimbaza uwo munsi mukuru cyane Rebecca mwebwe muwakira gute uwo munsi mukuru
twebwe kenshi nabwo tuyumvira aho uwo munsi aho wavuye ibyo padiri akatupataja kenshi nanuko twatubizi nubwa mbere ndabyumvise ariko twe tubona nk'umunsi w'urukundo gusa uko himbaza urukundo kujya hariho indi minsi dushobora guhimbaza amahoro ahandi tugahimbaza ivuka rya Yesu naho tuzi ko atavutse muri December mbwa hakaba ari umunsi abacaguye na savante tu celebra nyene ya se burukundo umuna ukunda akakwibuka akakwereka akanwera akamenyezo kubukundo
reka mukiraho nyene ugo rukundo hari urukundo hagati y'abavyeyi umwana hagati n'umuvyeyi canke n'izindi ncuti hari urukundo rw'abantu basengera hamwe ko mwisengero ngo patira ashobora kubakunda abakirisu canke abakirisu bagakunda patira canke abakirisu bakundana hagati yawo hari urukundo tumva urukundo bubakana rw'abantu bazokubakana mwebwe rero muhimbaza urukundo ruwe
ni urukundo rw'abakundana bafise imigambi yo kubakana so urukundo rwo gukunda mwene data canke muse
ego ingene rero mwebwe uhimbazwa mubona uhimbazwa urugero mwifuza birabanezereza birabahimbara urugero uhimbazwa ko
okay divaza abantu batandukanye rero bawuhimbaza mu buryo butandukanye ego hari abawuhimbaza novuga nabi mugabe babigaragaza uko babasanzwe babayeho mu rukundo rwabo hari abawuprofitamo uko ari ibindi byaha mugabe
ni byababonera hakajyo kukujya
hama hari n'abatawuhimbaza nyene bakafata nk'umusosanzwe hari nawuhimbaza akabwatire ku munsi afetugira aga program nyene dukadusokera ntara dusokera mukambara kumbure ya kanzu keza kenshi abara katukura kera ibaye tukura turayiziko ibari gagaza nyene bavuga ko igaragaza ukundi hamwe n'igirabura hama mugasoka hanu heza akabari wo udukado kenshi abara gashokola kera ko gakenshi akuntunutwo hama akabari wagashugwe nyene agashugwe ka aga hose kaba gatukura abari nko nyene kenshi
ego
amena majambo meza
ego twa dushugwe twa twavuye hembega amabara tukura na yirabura naye kwa Valentino yakomoka sinzi pati mwebwe amabara nimwe mwayashitseho cyane na nubwo gwaruka gwayishiriye
murakoze cyane jewe ibyo naco ndabivuga ko ibyo nivyo ababakiri bato nimo babitsi neza ko nkaje ibara ritukura gerekana mutima mweranda bice bitangura gucangana
Rebecca mwe muntu umunsi kwiye kugumaho canke wovaho muvuga kwiki kuko umuntu ari umunsi umengo ntutswe muvuga kwiki kubijanye nuko n'ikibanzu kwiye guhabwa mu gihugu hamwe mu masengero barawemera ahandi ntibawemera mu gwaruka bakawufata ukundi niki kibanzu kwiriye kugira
je nibaza ko kuko kuvuga yuko utazwi mu nzego canke nikwera batagitsengera ko konje ibe ari umunsi abantu badakora mugabo nibaza yuko abantu bose babawuzi mu bujya mu isanzu sino mbona atatu twaye kwera hari igihe ufasha ukukomeza nyene ubukundo hagati y'abantu umuntu akabonerwaho ukugira iyo program ugasanga umuntu nigera aronka program yo kubana hame no yo kugira umwanya wo kuganira no ubakanye kwera kati kenshi kwera abana cyane kwera indi ndi tugasanga uwo munsi kwera ati uwo munsi no guserebura urukundo ati reka twicare katuyage tuvugane ibya kadoda cyane ugasanga uwo munsi haravutse imigambi mishasha na wame
apotre mbonabitwe gacha n'icyo cyangwa mba kuvuga
igituma ni ikintu ko nkuko nagomye ndabivuga na patiri yafashije kubishimangira harakenewe inyigisho twarakundanye twaraciye mu gihe aho ukundana n'uwo mwubakanye cyangwa isinzi umubwiye ngo programme ngo tuzokoma dusohoka kuri uwo munsi n'uyu n'uyu ahandi nta mwanya afise iyo programme niyije ntiziri mu buryo we
yavuze ko ari gihe abasanzwe bataronka ko kanya
mbega cyatara
ngo akajye gutangura
adaciyaronka umwanya ro katorze naho bica bigenda gute ahubwo n'ijambo ry'Imana rirabitwigisha ndetse nabantu baragerageza kubisigura mu buryo cyangwa buri urakora akazi mugabo kandi akazi nikagutwara uribuka kubisandi mangajema yandi urivuka kufise umuryango urivuka kufise abantu urivuka ko nubwo akazi kugutwara hari umwanitegezwa gukonsaka kubwo umuryango wawe nabawe ahubwo nyamuco tubwira abantu uko abantu barondere imyanya yo gusangira nabo bakunda ariko atari kuri umunsi gusa kuko bibaye kuri umunsi bizoba umugigwa hama kenshi satana acavyitiza kugira nyine abidetourne gusa ko nkatwebwe bo tuvuga ubutumwa bwiza inkuru nziza ko dufata ko hari ibintu bimaze kwinjira mu mitwe y'abantu bigo ngene bikurayo mugabo umuntu aga profita ako karyo kugira ngo ashobore gufasha abantu boye kubandanya baje mu nzira mbi hagunya abantu bagahindurira ndango bakaje mu nzira nziza kubwanje nuko ndabibona
ego pati mwebwe umunsi keze katorikiraho ikibanza nkundi wabandi beranda kugwego kw'igihugu ariko ntunzwi uwo munsi kandi ari ikintu kiraba ingo n'imiryango kiraba ugwaruka umunsi mukuru umukenyezi umunsi mukuru ugwaruka usanzwe ari umunsi uzwi cyane mu ntwaro ubona umuvuga kwiki
twebwe muri Ekleziya Katolika hari haberanda benshi cyane abo beranda bose umunsi wabo usanga tuwibuka mugabo ntitusabira ngo ubu munsi wikonje cyangwa ubu munsi wo guhimbaza bikomeye cyane mugabo twebwe tugiye gusenga turibukanya uwo munsi wariwo
kubaho ubuzima Imana ibahamagara kubaho hano muri nosi ntibajanwe n'ivyiki gihe n'ijambo ry'Imana itubwiye ariko bahinduke gose ubwo rukundo ntibaruhe umunsi kandi nikindi ntibanagwite nubwo patire ambabari gatowe kubera iki ari servant bise umuvunyi w'urukundo nagira umuvunyi w'urukundo n'umwami w'abami Yesu Kristo kubwanje nica aho nyabona urakuye kubihindura aho nyabona ka umunsi bitero donc umuvunyi wabo ari Kristo sko uwo ni wadukunza urukundo dasha uwo bafatiye kuri ako kantu kabaye bacagoma nyene kubeha ingufu ariko uwatweretse urukundo runyuranye nubwo abantu bwose n'umwana w'Imana je rero ko bavuga ko Saint Valentin ari we muvunyi w'urukundo aho sindabyumva gucya
bunyabundo ko bakundana mu biringira atari mu mpemu ngira atari mu mutima mwiranye
urumva iyo ukunda iyo bavuze ubundi urukundo ni ikintu c'impemu ni ikintu c'umutima urukundo si ikintu c'umubiri okay mu bagiriki baragerageza kuvuga impundo zitandukanye baravuga urukundo umwana akundana n'abavyeyi baravuga urukundo abantu bakundana kubera ico bahuriye ko muri abavunjaye dusanga umuvunjaye afite abagenzi b'abavunjaye burya n'abamaraya nabo nyine afite abagenzi b'abamaraya ibisuma bifise nyine urukundo bikundana hagati yabo ubwo nago n'urundi rukundo hakaba n'urundi rukundo ruri hejuru y'izo nkundo izo bariko baravuga cyane urukundo rufatiye ku maraso donc kubera ko mvukana na naka umva nyine harukundo nyine rw'amaraso n'iki mugakaba n'urundi rukundo ruri hejuru yabo ubwo nibwo rukundo tuvuga ndetse no mu ijambo ry'Imana urukundo bita agapeo urukundo rudafite icyo rufatiye ko udakunda umuntu kubera ko mwigana udakunda umuntu kubera ko mukorana udakunda umuntu kubera ko hari icyo muhuriye ko mwaka umukunda kubera ko Imana yasutse urukundo muri wewe kandi nawe gusaba kumukunda Yesu yavuze ngo urukundo muzogiranira niko ruzokwerekana ko muri abigishwa abantu nimba byo kuri muri abanje nuko muzokwerekana ngo rukundo
ego Patiri Pierre Sengiyumva muri mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye ku mitavu y'ikiganiro
Murakoze cyane ndatumiye nabantu baze kuza muri foyer ku mugoroba imisore n'inkumi
Ego Apotre Kevin Sibomana murongo ishengero umugwa w'Imana nzima CLG namwe mbwe turabakengurukiye ko mwitavye
ubutumwa Ego namwe turabashimiye ko mwatwe yumviriye ko
Ego namwe bwe Miss Furaha Rebecca wo kuri kaminuza mpuzamakungu ya Equateur ibujumbura namwe mbwe turabakengurukiye
Murakoze cyane kubutumire
kwibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku munsi mukuru wimirije ku munsi wejo w'umweranda Valentino Diane Ndonse na indemeshe kino kiganiro ndabakengurukiye
Yani ndonsu rakozu kabu himbaza tu kwifurize hamwe n'abandi bose wumviriza ijwi rya Amerika bazo himbaza ninga haduce dusozerera ijwi rya duce dusozerera ibiganiro byo mu kirundi n'ikinyarwanda twatu bafitiye muri kano kanya Diane Nahazwe Washington DC hamwe na Innocent Kimenyi tudasize inyuma ingenieur Linas twese twifurije kuranigwa mu banyu no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.